Mugamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2024 nze mwaka w'2023 musangwe ikaze mu makuru tugiye tubashikirize nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuhari nkunda gihugu mape Burundi buhire ubona ko leta ititaho nkuko bikwiye igisata cindero bakabishikize kuri uno munsi muza makungu wahariwe indero umunsi muza makungu usanzwe uhimbazwa kuwa 2024 uko umwaka utashe. Abunguruza abantu n'ibintu baciye ku ibara rya 11 rihuza intara ya Makamba n'intara ya Rutana bamenyesha ko bakorera guhomba kubera ibarabara rimeze nabi cyane bagasaba ko ryosanurwa. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe ntigifise uburenganzira bwo gukora urudandazwa nk'uko byahora. Umwami w'akarere babamwo niwe yabihagaritse akabona ko bagiye kubangamirwa cyane n'ubukene. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Inzamba
ndasubiye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere mu gisata cindero aho indero aragateka ngenderwa ko kakiri umuntu ivyo vyibutswa n'umunyamanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONI mu ijambo giwe yashikirije kuri uno munsi mpuzamakungu w'indero ku bwa Antonio Guterres ngo indero niyo nkingi y'imibano n'iterambere ubutunzi eka mbere n'umwizero kuri umwe wese. Ariko rero akavuga ko uburyo budakwiye bubandanya kubangamira ico gisata ta cindero ngico cize naco kikazohava gitakara tumutege yompi.
It has always been shocking to me that education has been given such a low priority in many governments.
Namye mbabazwa cyane no kubona indero idashyirwa imbere mu mapolitiki y'ibihugu byinshi no mu migenderanire hagati y'ibihugu. Uyu mwaka icyivugo cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe indero kitwibutsa ko kugira ugire icyo wizera ku bantu utangura gushyira imbere indero. Umwaka uheze amakungu yarakoranye mu nama y'abakuru b'ibihugu yo guhindura igisata cy'indero kugira ngo hanyanyijwe ibijyanye n'indero mu bihugu kugira kandi uri ko arigishwa wese ashobore kuronka ubumenyi n'ubushobozi bikwiye. Harageze rero ko ibihugu bishyira mu ngiro ingingo zafashwe muri iyo nama biciye mu bikorwa zibonekeza zifasha kugira ngo habe inyigisho nziza kandi zidakumira. Ndasabye kandi ko ibihugu byoshyira igisata cy'indero mu bikenewe mu nteguro y'inama y'imigambi y'iterambere rirama yo mu 2023 hamwe n'inama ya kazoza yo mu 2024. Ariko rero hejuru ya byose ndateye akamushimitse amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'urwaruka kubandanya basaba ko hongererezwa uburyo igisata cy'indero gishemeye.
Education.
Kurako kajyo nyende kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe indero ku isi yose umuhari mapu Burundi buhire ukaba wasohoye urwandiko aho unegura ko leta isa nk'uko itabona neza akamaro k'ico gisata nk'uko itacitaho nk'uko bikwiye. Uyu muhari mapu Burundi buhire ukabona ko leta ifata ico gisata cindero nk'uko ari gisata kibayabaye mu gihe kiri mu bisata bikomeye cyane bigize umushinge w'iterambere ry'igihugu. Tuve mu gisata cindero ce tugenda hariya mu ntara ya Makamba na Rutana mu gace k'uburagane no kumoso mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu imyidogo ni yose kubagendesha ibyuma byo kuyunguruza baca mu barabara ry'igihugu nimero 11 rihuza intara ya Makamba n'intara ya Rutana. Bakavuga ko iryo barabara ryononekaye cyane bagasaba ababijejwe kurisanura ngo kuko bakorera guhomba. Reka inkuru tuyibaze Karine Dusabe.
Abo bagendesha ibyuma byo kuyunguruza baca mu barabara ry'igihugu nimero 11 bavuga ko igice kinini c'iryo barabara cononekaye cyane. Inkurikizi akaba ari uko ibyuma byabo byononekara cyane. Iruhande y'icyo kibazo bavuga ko bakoresha umwanya munini uvuye muri komine Kayogoro winjiye muri komine Gitanga iri mu ntara ya Rutana. basaba bijejwe gusanura iryo barabara kuko ngo bakora bahomba
karebe mama barabara nkamwe nka makamba rutana yabaye nabi gose iri gose kosaba abijejwe yo kubaraba mu minsi imbere karebe igihugu nasebwe ibintu bitameze neza ariko twasaba yuko mera usaba ikora ibarabara yarariwa ariko twasaba yuko naho yakenerwa na byishani igihugu ari kinini twasaba yuko nasebwe bota barasibuka ngaho muri kumoso barabara kandi sibiramo ahantu hateye ingorane cyane cyane uhereye ngaha mu kayogoro uhereye mu kindozi kwinjira kujya makambariya uduga kamuna ibarabara ni ribi cyane wari uhagenda iminota cumi ubu hagenda hafi isaha yose rero twasaba yuko bogerageza aho ikinogo kandi kiri twasaba intwaro tegereye abanyagihugu nk'ikinogo kijya mu ibarabara baribona naho botoza imiduga bati ikinogo tumatuza n'isima n'ibete tukizibire twe twobishima mugabo ntibayadutoza ashaja mu mvugo bayadutoze kicaba cabatwereka igikorwa kandi twe turabishyikija no hijyana ivyuma biragira ikibazo nyene kuko imodoka wotunga umwaka uza gusanga uyitunze amezi atatu canke ane canke atanu nuko biri kuko ntishobora kuramba bivanye n'uko imodoka ikumisha ahantu hatameze neza.
Tiyodone dukundane mushikiranganje mu byo ajejwe harimwo inyubako rusangi mu nama yagiranye n'abanyagihugu umugwa mukuru w'intara ya Makamba hacindwi zibiri yavuze ko ibikorwa byo gusanura ico gice cononekaye vyihuta ariko asaba abarongoye amakomine kuzibira ibinogo bito bito mu kurindira ko ibikorwa nyezina bitangura.
Dutegerezwa rero gukora kugira ngo amabarabara twese dushyire ingufu hamwe aho leta ishoboye ibikore ariko namwe aho mushoboye mubikore. Hari amakoperative ngira ngo dufitaniye amasezerano yo kuza barasibura imiferege y'amabarabara ariko henshi ntibabikora. Natwe twavuze tuti ntituzobahemba aho dufise amasezerano hose tuzobahemba turazi yuko ibyo twabatumye babikoze ariko leta itarashika utu tunogo duto duto abajejwe intwaro buramatara ari hano bamusamire bari hano dufashanye twe.
Ngomenya ko abatari bake basigaye batinya gufata iryo barabara bakemera guca mu ibarabara ry'ivu Makamba Bururi bavuga ko baciye muri iryo barabara bunguka amasaha atatu gushika i Bujumbura imbere y'uwaciye mu ibarabara ry'igihugu nimero 11.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
mu gisata c'impunzi nazo ziri mu ikambi ya Murongwe muri Repubulika ya Ntwaro rusange ya Congo bavuga ko batariko baratezurirwa hagati mu ikambi ko batemerewe kuhadandariza iyo ngingo ngo ikaba igiye guhura n'ivyahuha yafashwe n'umwami atwara karere babamwe akavuga ko abari kuri kudandaza ari abagendana ubumuga bonyine abandi nabo ngo gukorera inyuma y'ikambi. Izo mpunzi z'abarundi zikabona ko zitazoroherwa gukorera inyuma y'ikambi mu gutinya umutekano muke no kugirirwa nabi n'abanyekongo mu bwoko bw'ababembe basanzwe baterekwa abarundi. Reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbe.
Nk'uko impunzi z'abarundi bari mu ikambi y'Umurongwe zimenyesha kuva kuri uyu wa mbere ntawurekuriye gucururiza mu ikambi cyane cyane mu mabloke yegereye hanze y'ikambi ni ukuvuga guhera muri bloke ya mbere gushika muri bloke ya 14 abasigaye bafise uburenganzira bwo kudandariza muri bloke ya 18 naho bimeze uko bamwe mu mpunzi basanzwe bakora igikorwa cyo kudandaza babona ko ari ukubabohera amaboko imugongo kuko bazohava bibwa ivyabo n'ababembe basanzwe babangamiye mu mutekano wabo muri ino minsi.
Twabyakiriye nabi kuboneka yuko ari kutunyanya kuko bamaze kuvuga yuko atakintu na kimwe cy'urudandazwa rusigara mu ikambi. Ni ukuvuga niba ukeneye kugura igitunguru agenda gusohoka inyuma y'inkambi biboneka yuko ari kutunyanyasa ahubwo bagomba kugira ngo badutemagurire inyuma y'inkambi kuko batubwiye yuko amabotike yose n'ubusoko bwose kiriya kintu cyose kigenda kudandazwa inyuma y'inkambi naho ni mu babembe nabo ntituvuga rumwe.
Iyo ngingo ngo yafashwe n'umwami atwara ako karere akavuga ko abarekuriwe kudandaza ari abagendana ubumuga kuko badashobora kumanuka mu kibembe. Izo mpunzi z'abarundi zisaba ishirahamwe CNR na HCR zibakurikiranira hafi gutorera umuti ico kibazo kuko ata mutekano zibona zigiye gukorera inyuma y'ikambi.
Ni ukuvuga irishami ryatwakiriye tukongera twatera kandi akamo leta ya Congo yuko yoshobora kugira ngo bino bintu ibyirukemwo ibidufashemwo hanatewe ukuntu umurundi canke impunzi yokurahirizwa ni ukuvuga aho abaye kuko nibo bavyeyi dufise nibo batwakiriye nibo bazi ingene tuvyuka ingene tujyama.
Kuri ico kibazo radio inzamba gateka kawe twarondeye barongoye ikambi ya Murongwe ngo bagire ico bashikirije turabakena.
Signorine nije mbere arakenuye amakuru tu abateguriye arabandanya tukiri mu gisata cimunzi hari bonekeza ubukene bwingwa mu mashure mu ikambi y'impunzi z'abarundi n'induta mu gihugu ca Tanzania muri district ya Kibondo mu gice ca kabiri c'umwaka w'amashure catanguye kwigenekezo rya gatanu nzero uyu mwaka abigisha batanga ivyigwa ku munwa gusa je bigatera ingorane nyinshi kubijanye n'ubumenyi bw'abana bikaba biri mu mashure agenzurwa n'ishira mwe IRC ivyo bigatuma kandi abigisha bavuga ko badatanga ivyigwa babanje kwandika reka inkuru tuyibaze Pierre Gahungu
kuva igice cha kabiri cy'umwaka w'ishure gitangura cyangwa zirigira ziboneka mu mashure yose yo mu ikambi y'impunzi ya Nduta agenzurwa na IRC imyidogo ni nyinshi mu barezi no mu bavyeyi b'abana kuko babona ko bigora abigisha co kimwe n'abanyeshure kuko hariho inyigisho zimwe zimwe zisaba kwandikwa umwe mu bigisha aravuga uko byifashe
kuva nshaka gutangura no kuvuga kuva tariki 5 z'ukwezi kwa mbere gushyira munsi amashuri atwagwa na IRC nk'ahantu kandi ntagirwa abi mu kwigisha bavuga ku muntu reka tumare babitera ingorane zikomeye ku bumenyi bw'abanyeshuri kubera ko abanyeshuri baba bakeneye ko umwarimu yigisha yandika ku rubaho hariho n'ibyigwa byinshi biba bigoye ko umwigisha abyigisha ku muntu atananditse ni ingorane ihari kandi ni ingorane ikomeye abatwara IRC barabizi ariko nta nyishu bavuga ntakifatanga numva rero ingorane zidasanzwe mu gisata c'indero n'indero zisanzwe kimeze nabi cane kubera ko kuva IRC ije gufata mu mugongo iz'indero ngahantu kandi yasubiriye Caritas Tanzania n'ibintu byagumye bicumbagira cane.
Igitangaza mu bigisha ni uko amashure afashwe n'ayandi mashirahamwe nka Save the Children yoyo atangorane afise ko habangamiwe gusa ayafashwa na IRC ivyo bakavuga ko bitumvikana kuko ayo mashirahamwe yose akorana na HCR.
Abanyeshuri biga mu bigo bya Save the Children bo nta ngorane bafise bo barazifise n'amashuri bo barayaronse mugabo bamwe bo muri IRC bakabatabira ndetse kibazo none iyo fashe itanga ubwo buryo ibutanga ku gice kimwe cy'abanyeshuri kwishyira hamwe rimwe rimwe ntibitanga urumva n'ikibazo gikomeye cyane
basaba HCR ko yohimiriza IRC kugira ngo ivyo bikoresho biboneke abana nabo baronswe inyigisho. Uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba agateka kawe twarongeye Shabani ajejwe igisata c'indero aho muri Tanzania ariko ntitwashoboye kumuronka.
Pierre Gahungu arakenuye nino ngaha nyine amakuru twabateguriye duciye tuyasozerera shimire mwe mwese mwari muyateze yompi shimire bagenzanje bayegeranije nk'uko muyumvise Bonfice Niyongere na iko ndabashikiriza ndabifuriza kuranurweza mu byanyu no mu bandi.